imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi. Mu Rwanda amurantunga mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 turabara mu kije cyuti turi kumwe kuri micro ikime nanje Fidel Yonga
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka utashe ni umunsi mpuzamakungu wo kurwanya kudahanwa kw'abakora ibyaha ku bamenyeshamakuru. No mwaka niko byagenze, uwo munsi mpuzamakungu wibutswe ku munsi wa kabiri w'indwi ku itariki zibiri y'ukwezi kw'icumi na rimwe. Muri uyu mwaka uwo munsi mpuzamakungu washimikiye ku gukurikirana mu butungane abagandaguye abamenyeshamakuru hamwe n'abakoze ayandi mabi ayariyo yose kuri bo. Inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje ko uwo munsi ari umunsi mpuzamakungu wo guhagarika umuco wo kudahana ibyaha bikorerwa abamenyeshamakuru. Ingingo yerekeye uwo munsi yemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Iriyamiriza ihohoterwa ryose rikorerwa abamenyeshamakuru, ikaba isaba ibihugu byose bigize iyo nama gukingira ubuzima bw'abamenyeshamakuru no gutuma abahohotewe baronswa ubutungane. Iyo ngingo isaba kandi ibyo bihugu gushyiraho uburyo butuma abamenyeshamakuru barangura umwuga wabo bumva batekaniwe atabantu bo hanze bivanga mu kazi kabo. Uwo munsi wibutswe mu gihe umutekano w'abakora umwuga wo gutangaza amakuru wandanya kugeramirwa mu bice bitandukanye byo ku isi. Ikigo cy'ishami gishyirahamwe mpuzamakungu ONU rigejejwe indero ubumenyi n'imico UNESCO gikurikirana ingingo zifatwa mu ntumbero yo guhana abakora ibyaha ku bamenyeshamakuru cyashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kimenyesha ko abamenyeshamakuru barenga 1,200 bagandaguwe mu bice bitandukanye byo ku isi hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2020 bahowe kurangura umwuga wabo. Icyo kigo kimenyesha ko abagandaguye abamenyeshamakuru kenshi batahanywe. Uwo munsi mpuzamakungu uyu mwaka woba wahimbajwe gute mu makungu no mu karere k'ibiyaga binini. Hari akarusho woba waragize umuntu awugereranije n'iyindi myaka y'imbere yaho canke ibintu biguma biherera mu majambo gusa ku vyerekeye ugukingira abamenyeshamakuru, nivyo tuvuga mu kiganiro muri isanga. Twatumiye Melchior Ndera ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru mu Burundi, Burundian Journalist Alliance BGA, mu mfunyapfunyo ari i Bujumbura. Arme Gilbert Bukeyeneza umenyeshamakuru yigenga ari Nairobi muri Kenya, na Alain Majeste Barenga umenyeshamakuru kuri Radio Culture akaba n'umwigisha w'ivyigwa vyo kumenyesha makuru ari Bujumbura. Batumire mbanje kubaramutsa.
Sije ndabaramutse cyane.
Ego nashaka mpere kuri Melchior, uwo munsi wahimbajwe gute muri rusangi mu makungu no mu karere turimwo, karere k'ibiyaga binini na cane cane mu Burundi aho uherereye? Melchior uranyumva? Melchior nta nyumva ntari ku murongo. Gilbert uri ku murongo? Alo?
Alo, muranyumva?
Ego, ni Melchior?
Ni Gilbert.
Gilbert. Melchior ntitu mufise ku murongo muri uwu mwanya. Aho uherereye muri Kenya uwo munsi wahimbajwe gute?
Murambabarira kubera naho ndi muri Kenya nkurikirana cyane iby'i Burundi. si ndakurikirana amakuru yo ngaha muri Kenya mugabo nkurikirana cyane iy'i Burundi gusumba, nibatankurikirana cyane iy'i Burundi gusumba yo muri Kenya. mugabo icyo nabashwe kubona muri Kenya n'ahandi ni igihugu gifise novuga muri kano karere ni igihugu ki novuga kiri imbere ugereranije n'ibindi bihugu mu bintu byo kumenyesha amakuru par contre nashaka kumenya abari mu Burundi uko kiba byaragenze kuko nk'amakime nabonye no kumbuga ngo rukana bumenyi sinzi ko hari abo tubiri ko byari bimeze mu Burundi.
Ale majeste mu Burundi Jibera aravuze ko yashaka kumenya kugende woba warahimbajwe mu Burundi. Uranyumva Ale majeste?
Ndabumva gose sidere.
Uwo munsi mukuru wa wahimbajwe gute mu Burundi?
Mu Burundi washitse abamenyesha makuru bwa mbere ho atarubugira wafite kuko jewe ndatabye kumva ko ari gushira mu gikango BGA ibyo nibaza ko atamenyesha makuru mwarize. Hamarishika batatse uruvugiro rishika abenshi amakuru benshi bari mu bwoba bwo gukora akazi kabo bituma badakurari hamwe kugira bibuke ikibazo kibahuza aho bibabuza gukora. N'umunsi mukuru wageze abenshi amakuru b'Abarundi n'ukuri nubwo bagerageza gukora ndavuga bakiri mu Burundi badashika kuronka inkuru nyazo bimwe bita l'accès aux sources bafite ubwoba muri bwo bafite ingorane ya kazoza k'umwuga bariko babona ko akabuza umwuga wo kumenyesha amakuru buke buke atatira mbere yuko yaboneka. N'umunsi mukuru utigeze uhimbazwa nubwo abamenyesha amakuru bose bavuze ati n'umunsi mukuru wari kutuma tuja hamwe ariko n'umunsi mukuru n'ukuri wageze iterambere ryo kumenyesha amakuru ubwiganzure bwo kumenyesha amakuru mu Burundi atakubwifashe nubwo hakozwe utuntu duke duke n'ukurinda kugira ko n'umunsi mukuru utigeze uhimbazwa na buke buke nta kugwegwa y'amashyirahamwe y'abamenyesha amakuru kuko nta shyirahamwe navuga ngo rihuza abamenyesha amakuru inyuma yaho IBG isambukiye yaba association burundais de radio diffusion ishyirahamwe rihuza n'amanyaradiyo iryo ryo n'iry'abantu bafite amaradiyo urugo ari ry'abakoresha afite abamenyesha amakuru n'ukuri ubwo abakije umwe cyangwa undi twicaranye tugahuza akavuga ati umunsi wari munsi mukuru wo kujya twari kwicara hamwe mugabo ntibigikunze kuko tudafise uruvugiro dufise ubwoba dukora duharanira kubaho n'ukuri nta kintu cyanini cyagwahimbajwe uretse abantu babiri bavugana ati umwuga wacu ugeze hari hakwiye ko tugarukire.
Reka tubaze Mekiondera ayoboye iryo shyirahamwe DJA uwo munsi mukuru uba wahimbajwe gute muri rusangi anemajeste barenga aravuga kutahimbajwe mu Burundi ngo gira icyo mubivuga ko
ko murakoze kuntumira muri kino kiganiro urisanze ego nkuko umugenzi wanjye arema kestia bivuze muri rusange uwo munsi muri ntitukuvuga ngo warahimbajwe jewe ubwanjye hari amaradiyo amwe makeyi cyane yashoboye kunsaba uvuga uko ndabibona ugene abameshamakuru bamuriyo mugabo hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi abameshamakuru shaka kuri ibintu byonyine muri rusange navuga nti uwo munsi mu Burundi ntiwahimbajwe impo nagurusha kamenye bunyene kumbure ngira abiva kuri bihe turimo umunyesha makuru nyene cyangwa ugasanga amashami y'amesha makuru kumbure nta gihagacira karindira mbona keshi aho dukunda ko nkwano gusubira ibyimbiro uvuga nti tukaganira n'abandi bashikiriza uko tubona ibintu ku munsi mukuru wahariwe iradiyo n'umusango uziko himbazwa mu ntango z'ukwezi kwa kabiri winovuga nti uyu munsi n'ukuri ntabwo wahimbajwe mu Burundi
muri rusange. Kubona ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarashyizeho iyo tariki ya kabiri y'ukwezi kuri 11 kugira uwo munsi wibukwe wo gukingira abamenyeshamakuru byo babivuze iki bivuze iki ku bamenyeshamakuru ku bwanyu?
Kubwacu tubona yuko dushaye mpuzamakungu ONU ryagiye imbere hagize ni uko ryagiye abonye yuko by'ukuri hariho igihe abamenyeshamakuru bakubagurwa bakicwa bagafungwa ko mwabivuze mu ntangamarara ishami muza kuburi iyo ni rero ntigihenze mu gushyiraho uwo munsi kumbure izora ko byanzira yumvi yacirikatu yamirize amabi akorerwa abamenyesha amakuru byoraba bigashyiraho kumbure icyo no kwita mekanizme de suivi kugira ngo umunsi wahimbazwa ukamenyekana gusumba kugira bikunda amenyesha amakuru wo wereke iba witabiye uwo munsi wo kwiyamiriza amabi adukorerwa kandi tudahendanye haba mu karere haba mu Burundi haba ku isi yose nabo boko amesha makuru dakoreko babatandukanye ukwitwa birimo
yego nza kuri Armel Gilbert bukeye neza ivyerekeye u ivyerekeye mwuga bwo gutangaza makuru byavyifashe gute ku isi no mu karere ko mu karere k'ibyaga binini mu karere ko muri Afrika mu buseruko muri rusange kubgwawe
ngiye kuraba ku isi bafilo bwa ku isi kubera ngiye kuraba raporo zikunda gusohoka kenshi zirerekana yuko umwuga wo kumenyesha makuru muri rusange ugenda nubwo gute ibihubangamiye bigenda byiyongera muri rusange hanyuma mu karere nahone niha sikari nyuma ugiye kuraba ibihugu uko ibihugu bya muri kano karere cyo haba muri South African Community nyibaza ko nahone nuko nyene ibibangamiye umwuga ni byinshi cyane tugarutse ku Burundi aho urumva Uburundi buri mu gihe gikomeye cyane ku bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru murazi turi mu gihe abanyamakuru barenga ijana bahunze igihugu bataye igihugu cyabo badashobora gukorera umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi turi mu gihe aho amaradiyo televiziyo byataye igihugu bikorera hanze y'u Burundi ibibazo ni byinshi cyane tufate mvuze ku Burundi gusa mu 2016 umunyamakuru yarazimanganye Jean Bigirimana gushika n'ubu nta na kimwe turamenya ntituzi byamushikiye mu minsi yahera mu kwezi nibaza mu kwezi guheze mugenzi wacu akorera Bonesha FM Emery Charles niyo nkuru yarakubaguwe ari kuri tele ibibazo ni byinshi cyane mu Burundi mugabo sinogenda ntavuze kameme sinogenda ntavuze abanyamakuru b'iwacu b'ikinyamakuru iwacu bafunguwe mu mpera z'umwaka 2020 nubwo bari bafunzwe bazira ubusa bazira ko bagiye gukora umwuga wabo bagiye gukora akazi bategeza gukora nkongera nkavuga n'ijambo umukuru w'igihugu yavuze mu ntango nibaza z'umwaka aho yavuga ati mu gifaransa yavuga ngo jamais sans les médias agomba kuvuga ati
toka ku ijambo
jiri nyamakuru
ego
ni kadahara mugabo munyuma naone twarumbise umukuru w'igosora kuvuga irindi jambo ridahumuriza aho ya komandi aho ya aho no vuga gute yavuze amajambo akaze cyane ku banyamakuru bagenze bacu babiri interest ndi kumana korere ke radio yaba France RFI
reka tu yego
na fondateri w'ikinyamakuru iwacu Antoine Kaburahe mu kwezi k'umunani ubwo heruka
reka tuze ku mirongo ya telefone
batakora ku bimebye
yego tuze ku mirongo ya telefone Eli ari ku murongo wa telefone Eli uratwumva Eli ntatwumva nibaza ku murongo wiwe utameze neza Ale majeste barenga kuvyereke ico kibazo nyene vyereke umwuga wo gutangaza makuru ubona vyifashe gute ku isi muri iki gihe no mu karere akaba ako kiriyaga binini canke muri Afrika mu buseruko cane cane
je ndiko daraba akare mu karere ka Afrika kandi turimo uburenganzira bwo kwesha makuru mu Burundi gusa kagate cyari muri mu gihugu cy'u Rwanda nawe nyene nuko nyene abakuru bamenyesha makuru babuzwa gukora batwikoresho byabo aho nawo bideha mu gihugu cya Tanzania nyuma yuko Magufuli wahoze ari umukuru w'igihugu Magufuli asubiriwe n'uwahora abantu bari bazatangiye kugira umwizere ko kuba ibintu bigiye kugenda neza nabyo nyine nuko bimeze abamenyesha makuru bacahohoterwa mu Burundi ushobora kuvuga ngo ni abamenyesha makuru bahari barahari gusa icyuka cyo gukora si cyiza bwaramenyesha makuru bagerageza biragoye cyane mu Burundi cyo kimwe n'akarere ka Afurika y'ubuseruko nta terambere ryo kumenyesha makuru riboneka nta bwigenge nta bwisanzure kandi bitari no mu nshingano y'amaleta yacu ibyo nta ho bideha ubwenge bwo kumesha makuru kuko niyo ntumbero ya demokrasi n'umunsi kumesha makuru ga Burundi umuntu akore ibintu kuwiheba niho kwiheba mugabo turagerageza ibibazo ni byinshi cyane gende mu Burundi n'amambona ko ari menshi makuru bagerageza nubwo hari umuntu telefone ati gye ngomba kumba ino ngudu ati wewe iyo nguru ntuyikore ari nguru nyinshi hariho ibintu byinshi amaformaje journalistique yazimanganye ijambo ry'uruganda kumesha makuru editorial mubaradio tukora kuvuga mubaradio uretse nk'ikinyamakuru iwacu giheza kubyakira rimwe rimwe kibyandika kikavuga aho gihagaze ku bibazo biri mu Burundi mugabo amamaradio ngaha hari ahantu akora gasha y'ama investigation umuntu yagenda akavugira akagenda agagira amatoza yimbitse nambara abantu bako bararenganywa nambara abantu bakuye mu twabo ubu abanyamakuru urabikora ko ukorongo yakakubwira ati wihenda ubikore kazi kawe wage wifasha urumva nawe menshi amakuru maze kubura umurongo we w'ikinyamakuru
reka tuze ku mirongo ya telefone eri yagarutse ku murongo eri uratwumva eri uhamagaye urihe
ahantu bitwa mu Kirundo
ufise ikibazo ufise icyumviro ushikiriza
aya ni intererano
yego
icyo navuga ni uko nisanze bimeze neza cyane
mwahejeje
bimeze neza cyane mu bisanzwe nge nk'aho mperere ntagorane ko ni ruguru nyine ibyo nabyo bavuga nta muntu abibona nyine kurusera nyine
uri mu Burundi
yego
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu
yego
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe gukingira abamenyesha makuru wahimbajwe ku isi ku itariki 2 z'ukwezi kw'11 hari ku munsi wa kabiri w'indwi. Ngaruke kuri Melchior Ndera ku vyerekeye kubera iki kenshi amareta abona abamenyesha makuru nk'abansi harababivuga ariko babibona cyane cyane mu bihugu bitaragendera kuri demokrasi nyakuri.
Murakoze nkosore ya clinic kwa nicaye Melchior ndwe nicenzi Ndera
mwitwa Melchior nicenzi Melchior
ego
murambabarira
hanyuma rero ntangorane ego noke ndagatoye ntagarutse ubundi yatimbanze nce ku masonga kwije bagendanyeje gushikiriza amuse kuba tekabatuga tuyi mukimu bona umugo komesha makuru ifashe gute mu bisanzwe no vuga nti ntaje umuntu ari arangosha yamwe ripitine na kumuntu musi yatoza nisha makuru ko vuga tuti tuzaze nkano mu karere ndakurikirana iba mu Rwanda nk'uko iba mu Burundi ni usanzwe ko vuga tuti Burundi buri imbere ubije n'umugo kuri no kwisanzura mu gukomesha makuru imbere y'u Rwanda imbere wanagomba yakiri imbere y'u Burundi munageze kwa maraporo ariko ndaraba ejo ariko ndasima ndaba mu Rwanda sanaho kikishira mu mpuzo makungu Human Rights Watch yabisohoye kuva muri ntwarane 2020 gushaka muri ntwarane 2021 aho abamenyesha makuru bashika 10 bo mu Rwanda bamwe bahunze abandi barubwa irengero abandi baricwa niko bayivuga niyo mico cy'amakuru niyo raporo ya Human Rights Watch tuciye tugerageza tukarabira no mu Burundi iko mu Burundi naho ni hari aho tutemeranye n'abagenzanje hamwe bariko bavuga ngo mu Burundi umukomesha makuru umuntu kwiyahura nibyo ari magistrat yavuze nk'amaforoma yagiye reforma journalistique novuga nti uko amesha makuru bisanzura ubwa mbere ubu hari icaga abantu fiction bacemera mugaba ku bijyanye turabiye mu karere ifate k'ibiyaga binini cyane muri EAC utagusanga mu bakomesha amakuru mu ndimi n'ukogwa hariho agahimwe gusumbiza ibihugu nibyo kuko wabivuze turazi wanagomba kesi zabaye hariho n'ibindi bashaka batavuze mu bintu vuga nk'imu byakora amesha makuru tariki 24 z'ukwezi k'umunani mu 2021 harabaye ifatwa ry'amesha makuru ba radio televiziyo isanganiro radio televiziyo ubuntu hamwe na mbira gakura bari bagiye kutoza kujanye n'ibigwa za Prarudi muri zone ntahangwa hari ya mukinama kuri Mega FSD bitakidongugwe barafashwa ruganwa amasaha ashika kuri abiri kugira basohoke niyo Mega bari hanze kuba hanze ku gipolisi bari kwatoza gene tonzora dance mu manyanga aho usanga badutanga badashyira mutu ugasanga imvura zirimo zibura kandi iyo bagitanga umuco kuba izo ntiyizaboneka wari gusanga imigenze neza yego ni byoko babikuze nyuma y'ukwezi kumwe ubu itaki mirongo irindwi na zine z'ukwezi kw'icyenda niho mumesha amakuru wa radiyo bonesha emelishani niyo nkuru nawe yaca akuba kugwa ariko asohoza ujyanye n'ubwicanyi bwe umugore w'umuhwazangabo bwari bwabereye muri komine ntangwa nyine hariya muri zone Kamenge kubara muri tatu mirongo itatu na cumi na kane nibyo bintu bishwovuga mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na rimwe twovuga ati twashoboye twabumenye twovuga ati ni kuba ku bajyamenyeshamakuru ushangirwa n'abajyamenyeshamakuru muri rusange ubwo gihe mu Rwanda bafata yuko bamaze kuwugwa wenda gacumi dufite akadisho muri Kenya naho nisi yororo ikatugarukire iwacu
urazire
muri rusange twovuga ati Burundi turi imbere gusumba ibyo bihugu
yego naho kuri icyo kibazo narimbarije kwereka hari babona ko kenshi amareta abona abamenyesha makuru nk'abanzi cyane cyane mu bihugu bitagendera kuri demokarasi nyakuri mu bivuga kwi
birumvikana cyane ikibazo byumvikana no kubera imisanzwe amareta n'uvuga nka cyakinda cyangwa ibintu bya demokarasi uko akora amakosha menshi arero bumwanya cy'akazi na muntu uraje ibihugu byo ku mugabane wa Afurika muri rusange usanga hari abategetsi batwaza igikenye bamwe bamwe nibyo si bose bategetsi bamwe bose batwaza igikenye aho rero ko ari ntakogwa ko ugasanga hari abategetsi bamwe bamwe n'itunga rya leta ndabivuze nk'uko n'abandi n'umukuru uherereje bavuga ati hari abantu baguma bategetsi leta zimwe banyuruza itunga umutungo w'igihugu ni ukuvuga rero ikintu menshi abamesha bakora bagatukura amasohoza kubyo biturire bakora amasohoza uhogonya hagati y'akazi na muntu abantu banyurujwe abantu bafashwe bidaciye mu mategeko abo bategetsi baba bari ku bwo butegetsi bavuga bati niko mabwa ari kenshi bari kuvuga ibindi bagashaka gutanika ijambo abamenyesha makuru kugira bavuge gusa ibyiza kandi afashe uhamagaye uhamagaye no kuvuga ibibi kugira ngo abayikora bahagarare cyangwa bihagarare cyangwa bahanwe icyo gihe rero mu gihe amenyesha makuru atazumvikanye ku nabo n'ayo mareta ntihajya ayo mareta ashafata abamenyesha makuru nk'abansi umwasi kubera iki wavuze yuko yanyuruje imfashanyo ariko yari gufasha bene igihugu bagira uku n'uku n'uku ni abasi kubera iki bavuze yuko uyu munyagihugu wana hariya yatotejwe n'inzego za leta yatotejwe n'umutegetsi kanaka sinogara ku ibyo haba mu Burundi haba hehe ibyo bintu tubisangaho niho rero haca hava yuko umwasi umenyesha makuru abonwa nk'umwasi wa leta ariko rero mu Burundi tukavuga ati twari twaruse icyizere aho umukuru w'igihugu avugiye rya jambo bamugenzanje anebutiye neza rihariya muri Kenya yavuga ati jamais sans les médias ntakandi bishoboka hatagendwa imenyeshamakuru ibinyamakuru muri antunga twari twagize icyizere ariko turiko turaraba aho bigeze nibyo naho atamenyeshamakuru benshi ariko akugwa mu Burundi tukavuga tuti turacyayimiye ibikorwa bigaragara cyane ntawereka gushima n'ibyo wagira radiyo bonesha FM ntawereka gushima bajya mu mwishima kuri bakinyamakuru bacu bari ku mpera za bihumbi bibiri na mirongo irindwi na rimwe
banagomba
ishyirahamwe ryacu niyo rya mbere
heraheze
rya mbere ryavugiye ku mugaragaro niryo rya mbere ryatari gusaba ku mugaragaro yuko umukuru w'igihugu wagira ati ngo nk'uko bafashwe bari kurakora akazi kabo atakinye bari kurakora bari bafatanye inkori bari bafatanye grenade rero ni twe twamaze gufata ku itariki imwe z'ukwezi k'umunani mu bihumbi bibiri na mirongo irindwi n'akama kose tugwa ni kumbi sigaterwe imana ishimwe ko bari kuwe
murakoze tuze kuri Gilbert kubera iki ibyaha bikozwe ku bamenyesha makuru kenshi bidakurikiranwa nk'uko bitangwa n'icyo kigo cy'ishyirahamwe UNESCO gikurikirana ibyerekeye ugukingira abamenyesha makuru
ikibazo cyanyu sinuvuga ngo kiragoye mugabo nibaza ko kandi inyishu iri mu kibazo nyine ugiye kubiraba akazi abanyamakuru bakora n'akazi nuvuga gute bakorera abanyagihugu niko nono bivuga bakorera abanyagihugu akazi kabo ni ku nubwo gute ni gutanga inkuru parfois rimwe rimwe inkuru novuga zitaryohera bose mugabo abanyagihugu baba bakeneye kumenya kenshi rero kenshi usanga abo bibabaza ari babantu nyine usanga bafise ibyo bahisha bashaka guhisha abanyagihugu kenshi na kenshi ugasanga nabari ku butegetsi canke abantu bafise nabo bataba bari ku butegetsi bafise inguvu ari inguvu z'ubutunzi bijyanye n'ibyo bakora bidatomoye neza ibintu bitandukanye ugasanga rero uko kuntu ako kazi abanyamakuru bakora ugasanga hari ntibinezera bose mugabo abanyagihugu bo bato ugasanga barashima ako kazi abanyamakuru bakora mugabo bakahava bakanabizira ugasanga rero abantu bakora ibyo byaha kubamenyesha ku banyamakuru ni abantu bafite inguvu nyinshi cyane naho atabari umuntu uri muri leta ugasanga arafite inguvu ugasanga ukuboko kwe kurashika muri leta ugasanga rero biragoye kubahana biragoye gukurikirana abo bantu baba bari inyuma y'ibyaha bikorerwa abanyamakuru mugabo rero ngarutse gatoya ku byo mugenzanzi yaravuze Melchior dukosoye gatoya nibaza ko two Burundi twovuga turashobora kuvuga iby'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi ugereranije n'ibindi bihugu byo mu karere birashoboka mugabo nibaza ko ahakuru tworaba Burundi ukuntu bwagiye bura ukuntu bwagiye burevura mu mwanya ugiye kuraba usanga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi barasubiye inyuma cyane kuva aho Burundi bwinjiye mu ngorane za politiki mu 2015 ibiharuro birabyerekana hambere ko ndarabiharuro bukebuke nko muri raporo ya Reporters sans Frontieres ya 2019 Burundi bwari mu kibanza kijyana na 59 uravye mu 2014 umwaka umwe gusa ngo Burundi bwinjire mu ngorane za politiki bwari mu kibanza kijyana na 42 si kibanza cyiza mugabo ngiye kuraba harabaye gusubira inyuma kudasanzwe
yego kuri cyo kibazo nyene Alain Majesté kubera iki ibyaha bikozwe kubamenyesha amakuru kenshi bidakurikiranwa wabivuga kwi Alain Majesté
imbere abantu bifatamenyesha amakuru nk'abasi hanyuma no mu Burundi nuko bikimeze nikimenyamenya nuko kubera ubwenge bwo kumenya amakuru bwo kumenyesha amakuru ugenda burasubira inyuma nk'ibirenge sasa se cyashwara muri hariyo nabanye politiki no munsi basige bashingiye bibesha makuru kugira abashire mu ijwi ryabo nacaye cyane abanye politiki bari ku butegetsi nabegereye butegetsi kugira bazibye iterambere ryo mesha makuru mu Burundi sasa cyashwa muri murago birahari no munsi hari ibinyesha makuru by'ibigambwe bihari hari ibinyesha makuru by'ibigambwe bihari harimo n'icyo cha Melchioro asanzwe akorera ira yabyo y'ubutegetsi rumba cyo si gisi sasa cyashwa muri mugasi ko byategeza kugenda kubwiga umunyesha makuru akora abanyagihugu bose uno munsi rero nagira nduhire ngaho Melchioro yavuze ati ubwigenge bwo kumesha makuru mu Burundi ngo buriho n'umuntu yitwa Eric ari mu Kirundo aho bivuga no gusigira ku buhoma mu gihugu umumesha makuru atajya aho yipfuza atajya gutoza inkuru aho yipfuza mu gihugu ukigira telefone umuntu cyangwa ubaza umuntu amakuru kugira uwazi ibintu byabaye akakubaza ngo urinde akakubwira ati wewe kuri kanaka wewe ushobora kuvuga ntushobora kuvuga ku nyemesha makuru cyangwa mu gihugu aho ari abantu bamwe ariko ubutegetsi bagifata amesha makuru bamwe nk'abasi ati wewe kukorera ngaha wowe umwasi reka nkeneye ukorera ngaha n'aha icyo ni kibazo ni ibintu byaba bidushikira iminsi yose ngaha urumva ngaha wiheka no kuwundi muntu kumva ko umesha makuru ushikara pe kumesha makuru tuvuge nk'akabiri dukora muri iwacu ati wowe ushobora kuvugira ngaha wowe ukorera tuvuga abakoroni ibyo byama byavuzwe mu maradiyo amwamwe niko ndakubwira biratuma nabo umesha makuru bagira ubwoba mu gukora umugabo ndaguha akarorero bagenzi bacu batatu bane bo mu kinyamakuru iwacu bibaye bafunzwe zisho kugenda gukora mu kinyamakuru iwacu ndakubwiye ko abimesha makuru bafunze umwaka urenga batigeze bavuga inkuru ku bijyanye n'abo mesha makuru bacu bafunze kandi garurengezira bwa bavuga ati ndabivuge bankure cyangwa bamfunge cyari kibujijwe umuntu wacu barengo hari umeshe makuru ugiye gukumesha makungu abantu bakuriya kucuba kiretse wegereye gutegetse cyangwa ubuze ibintu babategetse bakora uno munsi kintu gikorwa mu kumesha makuru uno munsi sino mu gifaransa no bwa c'est pas le journalisme c'est la communication nubwo hari umeshe ndabivuga neza umeshe makuru bagerageza bakagerageza kote va bakarengera ibyo by'ubwoba bakarengera gutega ubwoba bagakuru mu gukora tegerezwa mugabo nabo nyene nabo nyene ntibazi ngo baroruhewe cyane nico gituma tuko ndakubwira ibyo rero ituruka kubera ko abategetsi bataramenya guca cyo demokrasi demokrasi niba menye demokrasi cyari cyo badomeya kumesha makuru ahubwo ari umwe waterera mu iterambere kuko nta terambere shoboka mu gihe atabwiye ngo kumesha makuru
reka mekiyoro
biri mu nzira y'amajyambere ego yo kugatsimo z'amazambi no Burundi burimo mu karere uko nyene mbwa mu Burundi n'ukuri bovuga ngo hari iterambere gikomesha makuru n'ukuri niho kwisigira ku buhoma niho kwisigira ku buhoma
abishure
bikomesha makuru amaze guhobwa kegwa amaze
rekabishure rekabishure mekyo ni cyanze mu mwishura ku byavuze ane majeste allo mekyo mekyo ntari ku murongo reka ni yasubira kugaruka uhinga bw'ibyuma aragerageza bamugaruka ne ku murongo turaheza tumubaze uruhara rw'abamenyesha makuru ku bariko baratwumviriza boba batazi neza uruhara rwabo nakamaro bafise nuruhe ajirbe
uruhara je nibaza yuko uruhara rwa uruhara rw'abanyamakuru muri umwanya hariko haraba ikiganiro hariko haraba iyindi conference ku ijyanye na n'umwuga wo kumenya ijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru mu bintu byo kugira amatohoza conference sur le journalisme d'investigation hari umuntu yavuze ati iyo mu bihe bigoye by'abamenyesha amakuru akazi k'abamenyesha amakuru ni ugukora umwuga wo kumenyesha amakuru cyane nta rundi ruhara nta yindi nta kandi kazi nta wundi muhamagaro w'abanyamakuru atari ugukora umwuga wabo neza naho byaba bigoye naho byaba bikomeye niwo muhamagaro niyo nyinshi naho waba uri kuratotezwa naho twaba badufata nk'abansi inyishu yonyine ni ugukora umwuga wo kumenyesha amakuru kandi tukawukora neza tukagwana kugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru ubandanye ukorwa kandi ukorwa neza uko bisabwa kugira abanyagihugu bandanye bamenya ibiri ku biraba inkuru itangwa neza nkuko Ale Majesi yarabivuze atari ukugira communication atari ukurenza urugero inkuru igatangwa ukwiye uko byaba bimeze kose nibaza ko rero nishimereye abanyamakuru nibwo ruhara rw'umunyamakuru akwiye kugira biguma cyane byoroha
Ale Majeste kuri icyo kibazo uruhara ubona ari uruhe rw'abamenyesha makuru muri rusangi uruhara bafise mu bihugu bakoreramo no kubijyanye no gutangaza amakuru
uruhara ni ntangere uruhara ni ntambiye bwa mbere ho uruhara rwabo ni karahara mu Rwanda nibacura mu iterambere ry'igihugu bwa mbere ho ni bitatu no cira gatatu bwa mbere ho ni kweforme no kumenyesha iriko biraba mu gihugu forme no kwigisha ibyo abanyagihugu n'abenegihugu batari bazi mu gihugu bakabimenya biciye kubesha makuru bakaronka n'umuco ukwiye ku bintu batari bazi mu gihe hantu bakamenya n'amakuru mashasha batari bazi hama edike harimo n'ukwigisha kuko nambari ibintu by'amagara y'abantu nambari ibya politike nambari iby'amategeko turi hari kugira abantu badafise uruhare rwo kubimenya babimenye ibyijya nino batamenye baronka inkuru inoze nambari muri politike nambari mu burimi abo bantu bose n'ibintu bitatu bifatanye ni ukwita mu gifaransa forme edike kumenyesha kuroganza abantu bakabimenya no kubigisha ku byo batazi urumva ko urwo ruhara ari ntangere nta politike n'imwe yotera imbere nambari muri butunzi nambari mu masoko ntangaguvu nambari mu kubaka ingomero abamenyesha amakuru batarimo kuko nibo babisasagiza bakabishikana hama hariho agahaze nibo barondera ba bantu bakavuga ati aha bimeze gute kuko ikintu mwebwe abantu ntibagitahura ukuri n'ukuntu ariko atabyumva ukarondera undi muntu atabyumva bakabashyira hamwe bagahurira hamwe bagatanga umuco gutyo
umuntu no kwita umukonsomateur d'information akamenya ukuri nyako ukuri umenya ukuri nyako rero mu gihe ugo ruhare rutabayeho ni ukuba abanyagihugu ababa muri icyo gihugu nibaronka amakuru nyayo rero bujya amakuru nyayo nishobora gutera imbere n'igihugu ntigitere imbere kuko namba ari ikintu umugambi mwiza ugomba kubaho ukawusigura ukutariko canke abari bagiye kuwutanga bakagira ibihushane na menshi amakuru bacaza ati nyamara nuku kuko turi ijwi ry'abatwumviriza turi ijwi ry'abatwumviriza mu gihe rero abatwumviriza n'abadusoma bataronse ibintu nyakuri demokarasi yumva yotera imbere gute
reka tubandanye
ategura abanyagihugu byoshika ko gute ni ukuvuga ko uruhara rwacu ni ntambere n'iterambere ry'igihugu cyacu cyose kandi ntitwategezwa guhabwa agaciro kuko mu gihe bitagenze gutyo urumva intwaro ibyo cya bigenda gute
tubandanye
abantu basabwa sizano bajya kuri kirya demokarasi
tubandanye
kera twabonye intwaro za jagura duhura mugoro munsi muri demokarasi iradakwata ko byateza kumera
reka tubandanye Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe gukingira abamenyesha makuru wahariwe kugwanya ukudahanwa kw'abakora ibyaha ku bamenyesha makuru wamuhimbazwa imyaka yose ku itariki 2/11 kwa wahimbajwe ku munsi wa 2/7 turi kumwe n'abatumire Melchior Nicenzi aibo ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru mu Burundi Burundian Journalist Alliance BJA mufunya funya ari Bujumbura Armel Gider ukeye neza umenyesha makuru yigenga ari Nairobi muri Kenya na Majesté barenga umenyesha makuru kuri Radio Culture akaba n'umwigisha w'ivyigwa byo kumenyesha makuru ari Bujumbura nashaka ngaruke kuri Melchior Ranyuva
ndakumva neza
yego nashaka wishure kuri ari Majesté barenga mu byo wavuze ko ubwisanzure bwo kumenyesha makuru maze kugira intambwe mu Burundi siko Alain Majesté yabibonye we yabonye ko ataburiho mwo mwishura gute
igombo nta Alain Majesté arenga cyangwa nanyi nta kintangaza kirimo tutangije mugambi gatigise cyo kuvuga mu gifaransa cyane gatigise kuko ikanyine nko ibintu bimwe Fidel ntikubatire ku kinyoma nata cyo gukora utangira ro cyo mu kirere cyane atanze akaruro ko mu Rwanda nderekana n'irapora sosiye na yasona Human Rights Watch nderekana amahisha makuru bamaze kugirengera abandi bagapfa abandi bagahunga kuva mu cyo gihe cyo nyine mu mwaka umwe mu Burundi yakoretse bangahe aranashika kuravuga ngo urumva ngo ntibaje mu radio rita radio nderagakurani ya radio ya leta ntabwo yega mu butegetsi leta ko butegetsi ngo abakorona harimo abasenere leta si yo mugambi umva ko ari karakuvuga inyuma ndamuzi ntango hano mugareka ngenda mishiki nacyo ndiko ndabereka ashiriho kuvuga ngo umuntu uje wifuze ibyari ibaza yuko kimwe abantu baronka amakuru nkunda kwivuga kenshi hari naho usanga abamenyesha makuru ubwabo hari amakosha bava ku rwego Alain Majesté bari ubwiwe nyine narabizi ejo bundi ari mukinyama kuri iwacu yagiye kuvuga ishuri na Terence Mushano kubera ubumenyi buke yari afite n'ibyo bijyanye no kujya ku kibuga cy'indege muri aeroport azi ko bamufashe bakafunga amasaha makeyi batazi ko biza kugurira kamera ku kibuga cy'indege kandi usaba urushaho kureka guhagarara na kandi ko ndavuga hari amakosha menshi ava ku bamenyesha makuru kubera ubumenyi buke yari afite mu mwuga ngo bacuje abari gukoresha abantu ngo urumva umenyesha makuru ngo yarenganijwe ntakora inkuru twumvira ugasanga nawe hari ibyo atari kumwe n'amateka atazi ino saa tuvugana siriko narabwira uwo ari we Alain Majesté barengaga ibyo numenyesha makuru mugenzi wanjye mugaragaza hari ibyo atamenya musoma akemye klase parakore kumenya ino saa tuvugana ngo bari umenyesha makuru ariko arakurikiranwa kuva kosha yakoze baramuhamagaye ngo mwumvike n'abantu ibintu wakoze sibyo ararahira aramutwaho gasaranka ushika naho bamutabize mutari mu gipolisi cyo cyo cyangwa kigiye kumufata ramubusha gato kubera iki amakosha yakoze y'umwuga ahareye kiza tureka kubeshanya nuzo gituwe tagenda tuvuga ngo urumva waho utaje jewe ndaje neza sinyifitabiri umunyeshamakuru mu gatembere kuri kamera ka hijoro ryose ishaka yatanwa muri n'ugwara
reka gira icyo avuze
akora ngo gatoyi mbaga gatoyi nabone bamahaye umwanya ukwiye ndekomeza nkubona kwakora gutuma umugabo ukoresha
amakuru yego ariko mudoge ku ijambo kuko umwanya ni muto yego
gatoyi ngo mwana mwishuri ugira hasi ukoresha ngo nabwisanzwe bari comparative bari bihugu tubane n'ibyo bya gihugu tubane n'ibyo hariho n'icyambo yavuze umwene areba gese barenga yabwiye perezida Nkurunziza ariko kwitaba Imana hari umuganiro kigiye cyane cyo kibiri ngo uhanura iki ngo uri perezida zo gusubira ganza amasubira kurambira abantu nk'uko barambiye ibyo byamara bivuga ko kugira akanyaru warema gese niba nagarutse ndamenye ko mu Burundi umugongo ushobora kuba wateye intambwe kurusha ibyo bindi naho inarume jire tugatubyemera turi ku rubuga turabibona
reka
tutabeshanye hari amakosha tubako teke kuza kwiyandikizera rero tubanira kuza tubita gashimunda kwivuga nti dukore dukurikiza karanga mutima ko ngaho kumenyesha makuru atabishobisho hanyuma turabe yuko bategetse banwa badukura n'utegetse usanga nyine ari buta tworohereza ugasanga kumburi ari nkunda bankakarorero
reka tubigumize mu rufasoni hagati yabatumire reka agire nawe icavuze gitoyi tubandanye ikiganiro kuko umwanya mfise umuntu agumye hagati ya yivyo mudahuriye ko cyabiba ikiganiro cyose ariko mfite ibindi nashaka kubaza ibindi bibazo
tujye rero tukoresha imvugo ndufasoni mu kanyamanza mukafatabesha tudashikiza tuvuga ibihari
yego ari majeste muri make cyane ku byo avuze Nekio Nicayenzi ubigire bigufi tubandanye ikiganiro
ye n'ukuri si ibibazo ko bavuze kumesha makuru uretse ariko n'ibyo shirahamwe atamuntu n'umwe arimwo ari rimwe ari ishyirahamwe ry'abantu bafuruguse ari ishyirahamwe ryandi ryashingwa kugira ribuze inyungu z'abesha makuru iryo shyirahamwe nabwiye ko mericyo rarigirisha ari twariya mu mufuko nta muntu umwe w'umunyamakuru aririmwo ni ishyirahamwe ryavutse kugira ribonyange ribuze abesha makuru ko basaba uburenganzira bwabo urumva ko ariko aragarukana n'uburongo atari na bwiza ibi burundi bw'abantu bakubagugwa
reka ntidute umurongo
ntidumukwiye ko rero nicyatumye ko ndavuga mu gihe hariyo ubugere rero menshi abakuru batarumva ko bose bari kubakorera batari kubakorera ku mugozi wo kugenda mu gifaransa bavuga ngo on se le même public dufise contrat afite twese dukorera abanyagihugu nakuvuga ngo abantu begamiye ngango cyangwa abantu begamiye nga akaranga mutima kumwuga gakogwa kumwe twateza kwibona rimwe na meteoro n'ugakorera ikinyamakuru cya leta kuko aya mafaranga ya leta ni twebwe tuyariha n'abanyagihugu batuye bayariha rero
reka bivunagure bice magufi tubandanye tugumize ikiganiro ku murongo wa dufise
bisigwa n'abanyepolitiki harimo n'ayo mashyirahamwe
reka tugarukire ngaho Alain yego tugarukire ngaho reka tugarukire ngaho ntidute umurongo w'ikiganiro turiko byoca biba uguterana ugusubizana amajambo hagati yanyu ikiganiro turiko turavuga ngaha kikaba gitaye umurongo reka tubandanye hari umutumire adaherutse kuvuga ni Gilbert ari i Nairobi umumenyesha makuru yigenga ku bijyanye n'amategeko agenga umwuga w'ugutangaza makuru kenshi avuga iki nka yerekeye nk'u Burundi asaba iki abamenyesha makuru ku bwanyu
imbere yuko mumbabarire gatoya Fidele nagomba gukosora akantu gatoya amacyo ndabishyura ku cyo kibazo numvise umenga Amerika aguma agaruka cyane agomba kugereranya u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda akatugira bwinshi akigira akarere kose jewe nibaza ko mba muri Kenya ndamaze kujya kuvura amatora inkuru mu bihugu bitandukanye cyo ngaha mu karere nibaza yuko ngerageje gukosora u Burundi buri mu bihugu biri inyuma cyane muri kano karere mu mwuga wo kumenyesha amakuru kumbura dushobora kuba turi imbere y'u Rwanda mugabo u Rwanda sakarere kose ndi muri Kenya n'ahantu umwuga wo kumenyesha amakuru urateye imbere cyane ugeranije ngaha mu bindi bihugu byo muri kano karere mu Buganda barafite ibazo bya politike mugabo mu Buganda niba ari mu bintu bikomeye mu mapuva akomeye no katrimp pouvoir nuko babivuga media irakomeye cyane nubwo banabari bafite ibazo byabo mugabo nto bigeranya n'u Burundi na gatoya na hantu ndi na hantu muranda gukorera inkuru naho bihuriye no mu Burundi nta nitugerageze rero kuvuga yuko Burundi buri mu bindi bihugu muri kano karere tumeze cyo kimwe nta na gatoya hama kuko kibazo rero mwari mumbagije cyo kibazo mwari mumbagije nibaza yuko ikibazo nyamukuru ngerageje mu Burundi ugiye kubiraba ubwa mbere amategeko agenga abamenyesha makuru barabaza abanyamwuga bakavuga icyo babyumvira ko ndibuka imbere ya ibibazo bya politiki by'2015 amashyirahamwe y'abanyamakuru haraba ibiganiro ku maradiyo abanyagihugu bagakurikirana ukuntu hari impari ku bijyanye n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru bose bagashyikiriza ibyiyumviro hama niba ari itegeko ritorwa rigatorwa bose bashyize ibyiyumviro ubunya kuvaho Burundi bwe mu bibazo bya politiki n'ibibazo byarahindutse nibaza ko sinzi nka Melchior asize ko ashaka ishyira hamwe byose ndi mu Burundi sinzi ukuntu rikora nta bintu byinshi ndarizi ko ntuka mu bijyanye n'umwuga w'ubushefu mu Burundi yo tubwira intererano yo bamaze gutanga ku bijyanye n'amategeko agenga wo kumenyesha amakuru gusa icyo mvuze gushyikiriza hano uko amategeko ni batwa tenga umwuga unya na abajeje umwuga nte bandi babakijwe yari amategeko aje novuga aje guhonyanga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi fasha karoro ndibuka bavuga ku bijyanye
ukanyarutse
sabwe
ya uduga kwijambo hari umuntu aturindiye ku murongo wa telefone watwumviriza
n'ikintu kijanye no kukingira amasoko cyo bita source gemeruka mu Burundi itegeko ryagomba gucanwa bagomba kuvuga ku munyamakuru ashobora gutanga aho yakuye inkuru ico naco mu bisanzwe novuga uba uhonyanze umutima wo kumenyesha amakuru ntushobora kuronka inkuru umuntu ashobora kuronka inkuru azi yuko bigenze uko cyangwa kuriya uzo mutanga hanaka hama rero Melchior tubwira mbore niba baba baramubajije ku mategeko atugenga ubu agenga abanyamakuru mu Burundi intera baba baratanze kugira ngo itegeko ryenga abanyamakuru mu Burundi ribeho ubunya murakoze
imbere yuko aza kwishyura kuri ico kibazo nagomba ku murongo wa telefone turafise Donatien arindi umwanya ari muto Donatien uratwumva
ndagumba ndi ku murongo
Donatien urihe
ni mu Ruyigi
mu Burundi
ndi mu Burundi
ufise ikibazo intererano
je nagomba ndabona iki kibazo n'ibindi ko babaza ko aho turi ameze nabi gose bwema
yego ikibazo
ikibazo nari fise halo
ndabumva
ikibazo dufite twebwe nuko mu bisanzwe uri kwaraba nka nabambe nk'ibyerekeye nk'ubutungane mu bisanzwe kubera ubutungane bw'ubu no muri bikoresho ko twaraba uburugiye bwose amahinda byuzuye kubera kumva ko gutaburanya abantu b'abanyororo cyane ugasanga yakira buze kugaburira abanyororo ku bw'ishyize abanyororo ibyo byose rero ndashobora kubibwiza hejuru kubera biragoye kugira ngo bimenyeshe ko ibintu bishobora kwigura kuva cyangwa yuko ngo wagumuke ibintu nka bene ibyo rinda biragoye mu Burundi niko bimeze nicyo kibazo cy'umuntu ari izi ko tuvuganye n'ibigoranye kubera ibyo muntu z'amaturabira n'izo mundi biragoye sana gose sinacyo nuko umuntu uyu ataze nka ya gracia ya perezida cyangwa ya perezida ugasanga nta bantu bari kubarataha bari babigenewe ugasanga atabajya nyine babandi nyine izo ngo nshya zihaza rero icyo nacyo gihari cyo n'ikibazo cy'indi gihari nuko igitugire babatanga atacyo babasohora atacyo basohora iyo batari mu kimwe kuri igihugu nuko zari neza mbere nabyo bahora biba ibigerekeye n'ibi bya kane bya kane barabitanga mu Burundi ariko ubu n'ibikiba ubu kandi icyo nacyo gihari kindi amafaranga abazi ku madosi usanga ariko aratuma abantu badata nibyo bazo dufite nka mu Burundi kweri ngo turabe nyine ibintu bimeze byonyine
murakoze
ego
ico kibazo ntikijanye n'abamenyesha makuru buno nyene ariko Melchior Nicyenzi mwo mwishura Donatien hanyuma mukishura na Gilbert yasavye ko mwo nari nabaje ku kibazo cy'amategeko agenga abamenyesha makuru ivyasaba yabajije nkishira hamwe muyoboye ngo ko hari intererano umwe mwaratanze ku mategeko agenga abamenyesha makuru mu Burundi. Allo? Mekyo?
Nyacumi n'umunani murantunga iyo teyo kuriro ndabye mu ngingo ya 45 iravuga yuko umenyesha makuru wese afite uburenganzira bwo gukorera umwuga wiwe ku gataka kose ku Burundi, kandi akabikora akaronka uburenganzira ku masoko yose y'inkuru, kandi akatohoza ku bintu byose yifuza bijyanye n'ubuzima bw'igihugu. Ariko ngo muri ibyo byose ngo ategeka kwisunga akaranga amategeko n'amabwirizwa ndetse n'uburenganzira bw'abandi bantu. Iri karavuga ati mbega waba bakingira amasoko nagwa inkuru ashikingiwe ingingo ya 51 iravuga yuko mu gifata bwa ki la protection des sources d'information et reconnu et garanti. Nuvuga yuko nta muntu ashobora kubwira ngo nzana waguha iyo nkuru oya iteho ngiye ngo nshobora kuzi ndababariye irabirekura. Si byo byonyine rabigirizwa shingiro mu ngwa ya 51 urabe ikagatabo kagenda umugabo kumesha amakuru mu ngwa yako ya mbere. Avuga bati na president wa garantie du cedar de cedar de presse sur tout le territoire national. Kugeraho rero nkumva ko amategeko atomoye gusa ngo ntakijyanye n'ibihe nk'uko abarongoye urwego CNSA ivuze. Anyo mpamvu nimba niyenze mu kwezi kwa gatanu harabaye ukusubiramo ano mategeko kugira ngo bayajyanishe n'ibihe nk'uko babisiguye. Jewe mutere ufite ushyira hamwe abemajesite barenga yari mpamvu fondatire arayizwamo kubera kumbureye ibyo ashaka ntashe kukibimwemerera kishyiramo igihe n'amutwe w'abantu bimwe abamesha ko wenga amajyana bigashakwa ko bitazwi urumva ko ikirere kirasoni ku ntumenyesha makuru yita professionnel. Tubandanye baradutumiye tubatanga ibyiyumviro kandi twinjiye ko bisohoka barishyizemo niba atabishyiramo tuzovuga tuti ibyiyumviro byacu ntibyagiyemwo. Amesheje Gilbert Bukeneza urumva yuko by'ukuri nk'uko bivuga nimba nawe wahumbiye mu 2015 itegeko n'ibyo nagiyishwe ni kamesha makuru Burundi anja salance ndiko nakerekera uno mwanya nari bwavuke ko yavutse itariki ntangiriro z'ukwezi kwa data itariki cumi na rimwe z'ukwezi kwa gatanu 2020 nari bwavuye bashyiraho itegeko mu by'ibintu bishyashya baduhaye ibyaha urashobora gusoma byabutse n'ibyiyumviro ifite twenyine batumye amashyamwe akarima akora mu gisanzwe kumenyesha amakuru ati ibyiyumviro igisigaye nuko kabaye ko kwezi n'ibyo twatanze ko byagiyemo byadoreza n'imenyesha amakuru. Murakoze cya donase sibyo mu kikiriramo.
Murakoze ku bijyanye n'abamenyesha makuru bageramigwa batotezwa n'amareta haba amareta y'ibihugu byabo hariho baratotezwa n'imigwi y'inkozi z'ikibi. Iyo migwi y'inkozi z'ikibi muri ibi bihe ikaba itera igira ingufu zikomeye cyane mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Uretse kwicwa abamenyesha makuru baranyuruzwa bakaborezwa igufa bagapfungwa mu buryo budaciye mu mategeko bakongera bagatotezwa no ku mbuga ngurukana bumenyi nashaka nze cyane cyane no kuri izi mbuga ngurukana bumenyi uko zitera zikomera n'ababa bazandikira ko umuntu ataba kenshi azi n'abaribo biborohera arabo bashaka kwifatira mu gahanga. Ku bijyanye n'abamenyesha makuru ibyo bimeze gute Anne Majesty?
Kujyanye n'abamenyesha makuru mu Burundi reka mbaze kukantu mwavuze kubyerekeye amategeko. Bwa mbere ho mu Burundi ikarata y'umwuga wo kumenyesha amakuru ahandi hantu nk'uko Fédération Internationale des Journalistes avuga ko hojyamo n'uruhara rw'abashyirahamwe agiye kumenyesha amakuru uno munsi. Ikarata yo gutanga n'umenyesha amakuru itangwa n'urwego rw'igihugu rugiye gutangaza amakuru CNCE. Le grand régulateur nirwo rwego rucungira kumenyesha amakuru rikora, nirwo rwego rutanga ikarata rukaba rufite n'uruhushya gutwanka kuko ati karata y'umunyamenyesha amakuru. Ni ukubeke ni urwego rwa leta, ni urwego rwa leta urumva ko binyuranye. Ni kuvuga ko niho bagurusha bwo gukora ibyo bashaka kukati wewe kweri utavuze ibintu dushaka ukuntu na karorero bashaka kukati iyo karata ako n'agahaje mategeko. Hanyuma itegeko riheruka ry'ukumenyesha amakuru uno munsi ryarinze rishika mu nama shinga mateka amenyesha amakuru amashami y'amenyesha amakuru atagishije inama. N'uno munsi uwo yitwa iryo shyirahamwe n'ukuri ntawe ntawurinzi wese meritor ndibaza ko atarahamagarwa ngo abuge aterere ku ntego nshyashya y'itegeko rya amenyesha amakuru ishobora gushyirwaho na yandi mategeko rad twaruka amatora mwaka 2020 harabaye itegeko abanyesha bakuru
bagira ko ubice bivunagure bivunagure majeste bivunagure ku mwanya usiganye ni muto kugira wishure kuri iki kibazo nari mbajije
kama gusa bagiye matora bati itegeko itegeko ryateguwe mu cangano bwo kubesha makuru abanyesha makuru batabyo byabuye ugari abagenga kuri ako bintu bikiri kure na cyane
urero nagenda kugira rero ko ibyo bintu biri mu Burundi gusa ni mu Burundi ni mu karere muri Azerbaijan uko nyene muri Irak muri Afghanistan ni ikintu gikenewe rero ko amenshi amakuru bicara hamwe bakumva ko umwuga wo kumesha amakuru utegerezwa kubaho nk'uko abaye muri kahise muri kazi dutegereje kubaho aricyo bituma akwiye kuja hamwe bakaharanira ibintu byabo hanyuma n'abantu bafata ingingo n'abanyepolitike birinde kwivanga mu gutegura amenshi amakuru mu gushinga ibenshi amakuru kumbure biza byakoza ku bandi bantu kuko bica bizinganika kumesha amakuru ibyo rero bizoshoboka mu gihe demokarasi yo yasimbakaye mu bantu ugiye abantu bose kuko umwuga wo kumesha amakuru gumutera imbere abantu bose bazemenya ati demokarasi iba kuri jewe ikansubira ko niyo nta demokarasi ishobora kwabwiye gukoresha amakuru reka nshinge kuko ibi byose tutabirekuriye demokarasi irahungabana kuko havuye umesha amakuru ubwinge rukoresha amakuru bari bayibaye rero birakwiye ko amesha amakuru bajya hamwe mu Burundi kwisi ni ugamba rutoroshe ndabizi bagasaba bagashimika bakagira amanama bagasaba bakagira ibindi byose byankenerwa kujya amademokarasi yagiye muri Afurika mu gihe hari mu myaka 90 nibaza ko n'ubwinge rukoresha amakuru
reka tubaze Jimbere nawe
kubisaba atangimba kandi bigakunda
nashaka Jibe ndababaze kuri icyo kibazo nari mvuze biravuga ko abamenyesha amakuru batotezwa n'amareta y'ibihugu bakoreramwo bishika ko batotezwa hamwe ariko n'imigwi y'inkozi z'ikibi yatanguye gutera ikibazo gikomeye cyane hamwe n'ivyerekeye ibikorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi ibibazo bibangamira abamenyesha amakuru muri make mwobivuga ko
bo cyewe icyo mubivuga ko mu Burundi ugiye kuraye ibintu bibinazimi imyaka kuva mu mamfatira ku 2015 kubera niyo wahindutse ibintu byinshi cyane ku mbuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi ugiye kuraba ubwa mbere na mbere aho biratangaje tuvuze mu migwi ikamaze mbere ku migwi imigwi igwana biratangaje kubera twetwa turibuka ko abanyamakuru unya sende defte gitwara ndibuka twarumva ivugira ku maradiyo bararondera abanyamakuru bakabaha ijambo biratangaje rero unya abantu afite ubutegetsi ngira bibagira n'ingoga yatangaje kubona bafata umunyamakuru kwera giye kurondera inkuru kwera yumvitana hari umugwana n'abakoroje bakwiye gutahura demokarasi n'ibyumviro bitandukanye gusumba abandi kubera nibaza ko nico bavuga ko bagiye kugwanira cari ico icyakabiri ugiye kuraba ukuntu iyo crise ya 2015 yabaye amaradi yakasamburwa abantu benshi bace bata kurondera makuru kumbuga ngurukana bumenyi mugabo muri uwo mwanya nyene novuga ko harabaye kwitunganya kw'abantu bari ku butegetsi kugira ngo batoteze abanyamakuru baraba kumbuga ngurukana bumenyi ugiye kuraba abanyamakuru baratutswe abanyamakuru bari tukamazina atagira izina amazina mabi cyane n'unya nibigoye boza nko kuri ugiye kuraba nko ku mbuga ngurukana bumenyi z'ibinyamakuru bikorera hanze byitwa ko bidakorera ubutegetsi bigerageza gutanga amakuru bigerageza gukora bikorera hanze y'igihugu kubera badashobora gutaha mu Burundi ukaraba nk'abantu bandika bakomanta ukuntu abanyamakuru babandanye batukwa
uduge ku ijambo tugiye kurangiza
asigaye nk'isegonda mike bavuga babekura ya message y'abantu bo hejuru igihe cyo novuga ngerageza kuheraheza no saba abategetsi bo hejuru kugira discours imwe umukuru w'igihugu yaravuze ati jamais sale media nibaza yuko umaze kuvuga uko munyi mutugaruka ngo uvuge kandi utoteza abanyamakuru
murakoze cyane bari abatumire Melchior Nicenzi ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru mu Burundi Burundian Journalist Alliance BJA mufunyafunya ari Bujumbura Aramel Gilbert bukeye neza umumenyesha amakuru yigenga ari Nairobi muri Kenya na Alain Majesté Barenga umumenyesha amakuru kuri Radio Culture akaba n'umwigisha w'ivyigwa vyo kumenyesha makuru ari Ibujumbura batumire ndabashimiye kuri iki kiganiro nkabashimiye n'abadukurikiranye hamwe n'abashoboye guhamagara bakaba bazza ibibazo ndabatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika mukurindira ibiganiro bikurikira mwese ndabifurije ibihe vyiza.